Ubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi kiremeshejwe mu studio ya 18 kirongowe na Joy Diane na Hazwi. Ikaze ni Rwanda.
Icyo manze kongoka hamwe nuko ije bizino ntarenze kubirima, ariko ubu namenye kubirima kandi ubu n'abana babirya bakamererwa neza. Ndabona mu misiri imbere tuhavangira mu miduga nk'abandi.
Uyu ni umwe mu barimyi wo mu ntara ya Bubanza avuga icamaze kunguka kuva yijukiye kurima ikizinu. Ni mu gihe ibindi biterwa bisa nk'ivyanse kuza birimbuka muri iyo ntara yahoze ari kigega cy'u Burundi, yamara ico giterwa naco nyene ngo nticorohewe kuko abenshi batarashobora kucijukira haba kugisuma canke kugira ngo bashobore kugitera. Reka ivyinshi ndaza kubabwira handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yo nkuru nciye ku masonga nemeye kuza kugaruka ko mukanya mbanze ndababwire muri make ko abakuru b'ibihugu n'amareta indwi ba Afrika n'Uburayi kuri no wa mbere bariko barahurira Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa mu nama yo kurabira hamwe ico bapfundika ku kibazo c'abimukira cama cateye amahane. Iyo nama yatumiko na perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yitabwa n'abakuru b'ibihugu vya Chad Idriss Deby, inuwa Niger la Muhammadu Isufu hamwe n'umukuru wa leta y'umwe muri Libya Fayez al-Sarraj. Ibihugu ko ari bitatu bivugwa ko ari vyo nyamukuru abo bimukira bacamo bagana ku nkengera z'Uburayi. Ku ruhande rw'Uburayi abayitaba ni Angela Merkel hamwe na perezida w'Ubutaliyani. Ni inama rero Uburayi butumbereye ku butumye ko kugira ngo bwongereze kwiyemeza gushigikira Chad, Niger na Libya kugenzura no guhagarika abimukira bagana ku mugabane wa Burayi nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Faransa bibitangaza. No wa mbere kandi sentare mpuzamakungu mpana vyahalaye mu Burundi yitegekanya kongera kuburanisha urubanza rwa Laurent Gbagbo yahoze arongoye Cote d'Ivoire. Laurent rero yagirizwa ibyaha byo guhohotera ikiremwa muntu aho abamuburanira badahengeshanya gusaba ko ari kugwa ivy'agategekanya Laurent by'agategekanyo. Uyo mukuru w'igihugu yahoze ari mukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire yakuye ku butegetsi mu kwezi kwa kane muri 2011 akaba apfungiwe muri CPI kuva mu kwezi kw'icenda muri uno mwaka nyene gushika ubu azagira ashika n'imyaka indwi ari mu mvuto ilahe. Igihugu cha Pakistan cabaye kirahagarika urugendo rw'umwunganirizi w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Leta Zumwe za Amerika yategekanya kugira muri ico gihugu kuri no wa mbere. Ivyo bishikirizwa n'abategetsi ba Amerika n'inyuma y'imyigaragambyo iri kwibera Islamabad ku mugwa mukuru wa Pakistan yamiriza amajambo perezida Donald Trump wa Amerika aheruka gushikiriza ku ico gihugu arico gituma intambara muri Afghanistan idahera. Urugendo rero rwa Alice Wells umunganirizi w'umushikiranganje migenderanire wa Amerika adejo karere kumanuko na Asia rwari kuba ari urugendo rwa mbere kumutegetsi wa Amerika muri Pakistan kuvaho Trump ashikirije amajambo abanyamerika ijambo kuri Afghanistan ku itariki ya 21 z'ukwezi. Trump muri iryo jambo yaragirije bikomeye Pakistan ko giha indara bicanyi barimwo n'imihari yama yateye abasirikare ba Leta Zumwe za Amerika bari kubafasha leta ya Afghanistan. Njuti bakunze ibijwi rya Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara dusuye tubahe ikaze. Muriko mutwumva muri kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari yo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ikiganiro cyacu tugere mu commune Musigati ntara ya Bubanza mu Burundi ivugwa mu kibazo c'ibifungurwa abarinyi bo muri iyo ntara bemeza ko igitegwa c'ikizinu coshobora gukemura ico kibazo kuko cimbuka cyane aho Bubanza mu gihe kitari jukirwa mu zindi ntara ariko bagasaba ko bashigikirwa bikomeye kuko basa nk'abadehukiwe kukirima ataho bari bugishorere umunyamakuru wacu Diane Ndonse araduha ibisobanuro byinshi kuri ino nkuru
Abanyagihugu bo muri commune Musigati bahaye bijukira kurima igitegwa cy'ikizinu abarimyi bacu bavuga ko nubwo bari basanzwe bagerageza kwiteza imbere mu burimyi bw'ibindi bitegwa bitari bicimbuka nkuko babyifuza Shimira Imana Specials umwe muri bo asanzwe ari no mu bwoko bw'abatwa yizigiye ko kizomushira mu mugwi wabisununuye mu kubaho kwabo
icyo manze kongukamwe nuko ivyo bizino ntarenze kubirima ariko ubu namenye kubirima kandi bu nabana babijya bakamererwa neza ku magara yabo arisanze ndi manye ne ibintu byo myumbati n'ibintu byanteze imbere cyane kebuke yari misigati narima ubwabo hongiriye mu kizino ndabona mu misiri imbere zohavangira mu miduka nk'abandi
Nubwo ibizinu abarundi batari bake batari jukira kubifungura abanyagihugu bahi Musigati na cane cane abegereye kibira cateza barashima ko ivyo bizinu bashobora kuronka aho babisumira ni mu gihe bavuga ko bahora babirondera mu mashamba barinze kwinyegeza abajejwe gukingira ibidukikije
je ndimvukira yo ngaha nategerezwe kumenya ikizinu no kukisura naho renda gisura mu ishyamba mu gitondo nkazinduka 11 naja kwishura ruko mbanjiye kuza gusura ibizinu ko bihari ko byangiye gututuza mu kibira mu myonga aho turi
Musigati kwivuga kuri mwi inzoka nyinshi ari ya mwishamba kandi ariho basanzwe baza kuzirangura n'izabaje.
Naho cyo cyo inzoka nkayo. Nawe uyibonye yakubise. Okay ukitorera ikizino cya buri kuraronde.
Eh abajejo kingira bidukikije ntibababuza.
Ko twagenda 11 nawe akiri mu gitanda. Aba yatoboye.
Komine Musigati iri mu zasinzikajwe n'intambara yahitiye mu gihugu mu myaka yo mu 1990. Abanyagihugu baha bavuga ko ikizinu kiri mu bizoshobora kubasubiza ubuzima bwiza bigeze kuba bafise imbere y'intambara Ndikumana Zakaria umukurambere waha atwiganira ko ingwara z'abasinzikaje kubwo kubura bene izo mboga bari baramenyereye
twumviriye ibintu byaciye muri komune yacu ya Musigati na cyane cyane intambara zaciye hano abantu baragwaye cyane baragwara sutama baravyimba amaguru baravyimba amatama abakenyezi barabura abana benshi kubera kutonsa no kudafungura imboga bahora bafungura nk'izi mboga zo mu kiyaga izi mboga zo mu nzuzi harageze rero igihe zikamangana burundu izi mboga abantu birimira kubera abantu bataye amatongo bakava mu mihana yabo bagata amatongo bakaja kwangara nkaje yo haturiko turavugana burya narahungiye no muri Kongo ndamarayo amezi ashika kuri atandatu nkunga intambara yabaye mu Burundi hanyuma duhungutse twaraciye mu kene budasanzwe bunini ya gose
ariko nubwo aba barimyi bashima iki gitegwa muri kino gihe bakirima bafashijwemo n'umugambi w'ubuserikizi bw'abafaransa mu Burundi papeshabu umugambi nk'uyo ukaba atari rya mbere ukoreye muri ikomine bamwe mu banyagihugu bafise amakenga ko hamwe uwo mugambi wokuramo akarenge uburimyi butobandanya ariko musitaneri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco avuga ko kubw'inyungu bamaze kubona muri ico gitegwa cy'ikizinu komine izoshigikira kugira ngo kibandanye gutera imbere
mu mezi nk'atandatu cyankane twebwe naho bogenda uje kurara ikizini Musigati uzogumukironka kuko ico nico twahereye ko kuko ikintu camashira hamwe ni ikintu nasanze hanini kugira ngo kireme canke kirambe ari umwumvikano hagati y'abagize icyo shira hamwe ico rero nyigisho rero barazironse
ariko kandi nubwo biruko igitegwa c'ikizinu gisaba uburyo bwinshi abanyagihugu bubagora kuronka urongo uyu mugambi wo guteza imbere ikizinu Pape Shabu Emile Sengiyumva atubwira zimwe mu ntambamyi
mu isanzwe muri ibyo bizinu rero harakenewe uburyo bukwiye kugira ngo abanyagihugu urabona bari mu mitumba hagati ariho habira no burimye cy'ukuri butunza abarundi benshi kugira ngo basigurirwe neza ibyo bintu byo kurima ibizinu kuko ibizinu bisanzwe byo fashasha gutera imbere abanyagihugu bikabamara bukene n'inzara mugabo harakenewe uburyo kugira ngo abanyagihugu basigurirwe neza ingene ibyo bintu bigenda kuko ikizinu gisanzwe kitarimo nk'ibindi bitego kirafite ubuhinga bwabyo byishangije mbo nivyo sanswe babirimamwo ico twita massive sand culture aya meze neza ari ngahe bujumbura nivyo boshobora kunima ku biharo haro ku bitiritiri kugira ibintu byose bisegara iyo bahejeje kuyimbura mugabo navyo bisaba ubundi buryo bukomeye kugira abashobora kubihingura mugabo ivyo dusanzwe turima ko bimeze neza bihinguye bikwishwa ngahe bujumbura muri society kwa Rafina
igitegwa cikizinu gisoromwa inyuma y'ukwezi kumwe gusa kirimwe ariko rero kisanzwe kitaratera imbere mu burimyi mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko kandi ishira hamwe rishigikira abarimyi mu kugwanya ubukene hamwe no gukingira ibidukikije Papa de Ikiyago bavuga ko hambavu ya komine Musigati bazoja no muyandi makomine yegereye Kibira yo mu ntara za Cibitoke Muramvya na Kayanza mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse ivyuburimye turaza kwibandaniriza handi hato muri ntara ya Ngozi ariko imbere yuko dukubitirayo tubanze tubabwire kugwaruka go muri commune n'intara ya Rutana rwemeza ko inyigisho zo gukunda igihugu bariko baronswa muri kino gihe c'uburuhuko ziko ziba impfa gusa mutikuki ico kibazo umunyamakuru wacu mu ntara ya Rutana Live Irankunda yakibabajije bamwishura ko ukenye vyoroshe ko ahemuka reka dukurikira inkuru ya duteguriye
Ugo gwaruka twaganiriye rubwirije rya Amerika ko naho ruriko ruraronswa izo nyigisho rutabona ico dishobora kurumarira muri kazoza kabo rukabivuga uko mu gihe inyuma y'izo nyigisho rubona ko ruca rushikira mu buzima bubayabaye bugizwa hanini n'inzara iri mu miryango yago urugwaruka ati izo nyigisho ntitubona kamaro kazo
iki nyigisho yuko turi mu bintu bihangayitse cyane nta kuntu dushobora amakaye mwaka wageze ubukene buhari none wumva tuzoca kiragute ingorane nyene zitoja zihaba kwa Imana tukaronkirukaye none wumva twoza tubyifata mu gute dufungure niho tuzoshobora gukunda igihugu ababijejwe bakatukorera karaba nyene nabo bakadushikira iyo bashobora gushika bakacha bamenye ngene bo dushikiriza natwe nyene abana nase tukaheza tugatera imbere twokunda igihugu cyane gose
wape dunyigisho nakigenda ubu onye nimwe nka kabiri badufate no mu mazi y'abantu tuko turi ibi none twogirana ubuje umugambi twaukunda mugi kimwe kibyishye none uzokunda umugambi waraye inzara kunumva umugambi uzohapfutera imbere gute kubera nyene mbona ubukene turimo kubera inzara ihari nubora nk'ubu uwe sinimiryango nyene twokwishyira ko bamwe bamwe nabone n'abakene nk'uko nyene biratugora nyene no twogikunda gute na numwe twese twogishyiramo zorabe nazo ariko kivici wawe waraye inzara burya n'ukora nk'uko uba waraye uri uce butana n'ukuntu twobishyamo umwete gukunda igihugu
Naho biruko hari uyundi muce ugo gwaruka ubona ko nyabuna imbere yuko ruronswa imigambi iterambere ari ngombwa kubanza kwiga gukunza igihugu ico bikoze izo mpande zose zirahuriza kugwaruka rudateje imbere vyoroha ko ruhendwa mu gukoresha mu mabi arutumirira gutanga ishusho mbi y'igihugu Jean Nduwimana ni kwa bibona
Tirahendwa kandi bigacabishye uko umuntu ariko arakora akazi bashamirukako bivuye kwa ba politike kubera cadukorerako barose bo ntibatwibuka umva byiza rero bo turi katwikora imirimo yiwa abonye bari kubiti bakuze batubera inanambye kuko bo bafise ibyo bajya muhira bwashwegero kashatu dengera kashatu dufise tuje iminsi ibiri icume ngo maze kwezi kose tutaje bamenye ko barose nashwe turoma kubera aribo batugenderako yego turagikunda nabo bamaze gukironka bashobora batwiraga twebwe abakene cyangwa ngo bategure imigambi kuri twebwe
ku ruhande rw'indongozi z'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu zirashima ko izo nyigisho zatunganijwe ku bakiri bato ariko bagasaba bashimitse ko leta yo kwihutira kandi no gutegura imigambi yotuma ugo gwaruka rutera imbere Juvenal Bizimungu arongoye urunani rw'amashyirahamwe ruharanira iterambere ry'umunyagihugu Codipe mu ntara ya Rutana
hari ugwaruka bafite ibibazo byinshi bafite ubukene n'ibindi igihugu kiracakenye abantu baracakenye bigora kenye cyukuri bavuze ikibazo cy'ubukene ntikibuze barakenye tuko turaraba inzira izinyigisho ziko ziratangwamo atakintu kinini cyane cyo tuma umunyeshuri atazikurikirana cyangwa atajya mu byo bikorwa bivanye n'ubukene turaje ishusho bikorwamo imigambi iterambere yakenewe ndetse imigambi iterambere mu ntwaro irakenewe cyane kugira ngo nayo bayihamagarire kugwaruka hamwe n'izo nyigisho bamenye ati abantu bateze kuri kwa iterambere kugira ngo noneho bave mu bukene hari aho bariko baraza naho bariko baraja kandi ndetse bamaze kuzironka zikabanyura bagakunda igihugu by'ukuri ibyo bibazo by'ubukene ndetse bashobora gukunda igihugu batafashe batitayeho ibikorwa by'iterambere noneho nimba hari nko kubahimiza ko bahe bamarigara bakegeranira hamwe bagakunda ibikorwa by'iterambere mw'icyo gihe rero nuko bashobora kuvamo ubwo bukene kuko kutabyumva kumwe bisigura ngo ni bamwe batagiye hamwe n'abandi ugasanga rero ntibariko baratahura ibintu kumwe leta imigambi yaramaze kuyitegura ariko kandi iyo shishikara itegura imigambi kugira ngo abana b'igihugu bashishikare biteze imbere icyo nibaza ko hari igikuba cya leta tukaza ko ari cyo gikuba cyayo cya misi yose ugwaruka bwo kwiteza imbere
ibintu biruko mu gihe raporo ya OIT igisata cya ONI cyitaho iby'akazi ku isi yo mu 2016 ibona ko injyana z'amazabaye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ziva ahanini ku kubaho nabi kw'imiryango maze bigatuma ugwaruka rw'iyo miryango rukoreshwa mu mabi atandukanye muri iyo raporo amareta asabwa by'umwihariko gutegura imigambi mito mito yo guteza imbere abakiri bato mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Rakoze Alain Yves Irankunda kuri iyo nkuru abatwumva bashobora gusura gukurikirana kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom nuko rero nkuko nainda vyemeye tugaruke kandi mu gisata c'uburimyi ubu tubabwira imiryango y'abatwa bagera ku 102 yo ku mutumba wa Maruri ukaba uri muri commune Gashikanwa y'intara ya Ngozi abatwa bahanzwe rero n'ubukene bw'imbuto zo kurima agatasi gatsa na kageze abasangwa butaka bavuga yuko ivyo kubumba babaye barabireka ariko naho biruko bariko baraburanirwa Moyize Misago akoreje urya Amerika ku mutumba wa Maruri uri mu Gashikanwa ka Ngozi
Iyo miryango y'abayovu yo kuri uwo mutumba bose bemeza ko batakibasha gutungwa n'umwuga wabo kubumba ngo kuko batakironka ababagurira inkono zabo kandi ngo naho baziguza n'ibifungurwa bataronka ababibaha muri kino gihe abo banyagihugu batunzwe no kurima mu matongo bafise naho bavuga ko ari mato mato kukwanka ko birirwa barasegereza ngo canke bicwe n'inzara Nubwo barima banzo n'ingorane zo kutaronka imbuto kuko nizo bimbura usanga ari bike badashobora kuronka ibyo bafungura ngo bongere baronke n'ibyo babika ko imbuto Kubwimana Suzana ati tubayeho nabi
Twebwe tubayeho nabi twebwe turabasangwa butaka muga turabuze imbuto dutugo tufise ni duto duto Zewe sindenze metero zitatu kugira ngo ndonye utwo ngaburira abantu Nukuri zewe ndasabye baturonderere imbuto baduhe imbuto batwongere bongere baduhane nahantu tuza turakorera muri twese turima ahantu hatoha utwo turimye ntitubatwise dusangare dukenya nkurimye akarima kutwumbati arabura nahatera nuduharage Mwoga waraheze tuzatwara uduko no tututwaye tukatugaruka nuko twatutwaye inzara yarabaye nyisi ubu ntibakitugura inkono inkono ntazobagura
hambavu yuko kubura imbuto bahanze kandi no kubura umwavu wo gushyira mu ndimo zabo mu kugerageza gukoresha umwavu mu gushaka kugwiza umwimbu bakoresha umunyota aho usanga n'utwo baribize gusoroma tugabanuka nkuko bivugwa na Kubwimana Suzanne
nta mwavu turonka atari nk'uwo ducana niwo dushyira mu mugante utwimburwa twari kuronka natwo turonka tutarose nka kavu nyine utwo ducana nitwo tuza turafata twegeranya tuza turashyira mu tubango hanyuma tumeze nyine hari igihe dusanga uduharage twateye duhisiye akazumpu ntiturya intuze ubu dusigaye twitungiwe n'ubusa nyene ubwo mwari mukwiye kuduserukira mukatoza muratuzanira kafu guza turashyira mu tubango natwe turaba uko nyene twobigenza tukaza turaronka natwe twe dufungura
uko kubura imbuto gutuma bamwe muri abasangwa butaka bagira ubuzima bugoye aho baca batungwa no kuvoma amazi yo koza ibitungwa ku ibagiro agahembo bahabwa bakavuga ko ari intica ntikize ngo kuko kadakwiye n'ikiro cy'ubuyi bakabona ko baruhira ubusa abo baterambere baridoga ko batakironka naho baca ingero naho igombeye Bernadette ati baratuvangura
cyewe hari uwo yinjisha ko nirwa nicaye kumbo ubu inzara yateye ntangiro baducisha kubera bayicisha bene wabo
abahe
bayicisha abo bisangije ubwoko twe ntangiro ubu baducisha baho laba tucishingira mugabo ubu nta muntu agucishingira
Mubiseru kizibishira mwerijawa tukwa iniprobamu na arangozi. Bakabuwa ko icho kibazo chubukene bw'imbuto gihanze imiryango myinshi y'abatwa. Aho nabo nyene bavuga ko birirwa badodora kugira bagarukireko. Maze baronka imbuto batera muri aka gatasi kugira bavavanure n'ingeso yo gusegereza. Mapiki Cyprien aserukira abatwa muri iyo ntara. Agasaba abagira neza kubagarukirako. Abajeje intwaro muri komine Gashikanwa bama bafasha abo banyagihugu kuko bari mu mugwi w'abantu nikone. Icyo bikoze abo batware batangaza ko bagiye gukorana n'abasanzwe bakora muri icyo gisata kugira babaronse imbuto na rya bariko bararima kugira nibacerergwe. Gilbert Mbonyeze numuhanuzi wa Musaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama.
Twebwe kenshi abo bene gihugu babatwa bari mu bandi bene gihugu turongoye kenshi rero bakaba bari mu mugwi usanga harimo abantu niko batari bake kubyerekeye by'imbuto kenshi yo aba bafasha bakora ngaha harimo amashira hamwe akora ngaha mu by'uburimi turakunda kuja kubavugira ari naho usanga kenshi iyo baje gufasha ariko cyo dushira mu rugero rwa mbere mu bafashwa ubu byihuta ku buryo bwa komine nta hantu twaca dukura imbuto yabo ariko icyo dufata cyo dukora nuko ubunyene kubera irimarigeze tuca twegera abafasha bakora ngaha muri komine tukaraba ko bonyaruka kagera mu gicende bamaze kubashikira.
Abo bayovu bagasaba abatware ko bobaha aho barima hagutse kugira bashobore kuronka ivyo tunga imiryango yabo. Muri iyo komine haharugwa imiryango y'abatwa irenga amajana 4 igashikanwa mu ntara Ngozi mu buseruko bw'u Burundi. Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Juge Amerika lisamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ku kiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Abanyagihugu bo ku gasoko ka Ruketro muri komune ya Busiga ahamuca mwumva ko dusubiye Ingozi gato bavuga ko babangamiwe cyane n'amasanganya gitera amasanganya nk'uko abahakorera babivuga n'umuvuduko munini n'ibimenyetso byunganira amategeko agenga ibarabara bibuze kuri iryo barabara. Ico kibazo kirazwe mu gipolisi mu ntara ya Ngozi nk'uko kivyemerera umunyamakuru wacu Jean Buskonda Rudinze niwe tubaza ino nkuru.
Iruhande y'isoko ihurirako abantu b'imihingo myinshi mu Rukecho hari ibiro bya zone amashuri n'amavuriro hamwe n'izindi nyubakwa rusangi. Uruja n'uruza muri ako gace ntigoroherezwa n'imiduga ihaca ari myinshi amasanganya akaba menshi. Abanyagihugu bo mu Rukecho bavuga ko ayo masanganya aturuka hanini ku muvuduko.
Yego nganya ne haravugwa amasanganya rimwe na rimwe aturuka kubera ibarabara tutagiramo amadodani hari aho bishika ugasanga ntibabonye imodoka kubera imodoka nayo ikiva yarunguye kagisika ikubita umunyagihugu.
Turahabwa abanyeshuri benshi cyane abanyagihugu benshi cyane abavuye gusoma inzira y'akarengane ku muvuduko w'izomodokari.
Jewe ndakunze kubona aho nyine hariho nk'umuganga hajyayo haramugonze no munyuma n'abanyuma n'umwana n'ubundi mu nyuma mbo tena manaba ni babagonze n'isino kugonda bidondagura kandi bose bose urabizi n'ukuri ko
iruhande y'inyubako itegeka abashoferi kugabanya umuvuduko kuri iryo barabara harabuze n'ivyapa.
Ni ukuvuga ha mu Rukecho uhageze ivyapa Fujirore yahashize gushikira isaha nta bikihari imodoka zarabigonze. Twasaba rero yuko izo signalisation aya mapano yuko boyagarukana dufate nk'amashuri atanguye aha aba banyeshuri ba travelers abajya kwiga hari hakeneye icapa nka kujya kw'Ingozi hajya ku Iferemi babona hariho abapolisi bajabutse abanyeshuri protection civile.
Abanyagihugu ubwabo baremeza ko amasanganya ashobora kubaturuka ko amategeko agenga ibarabara n'umugani kuri benshi nk'uko babivuga.
Egome cyane abanyagihugu ntibaza amategeko y'ibarabara kuko baza bava mu cyaro iyo muzakabere iyo muzarugori ntibashobora kumenya ukuntu ibarabara rigenda dufate nanjye amahirigi ziriko zirirukanga vrema ni ibintu by'ibiterasoni uzabumva nk'umuntu bamugonze akenshi abantu benshi ngaha barabagonga ugasanga niyo bagonze umuntu ntacakura vrema umuntu barahamba agapfuye kabazwivu.
Basaba ababijejwe gukora ibishoboka kugira umutekano mu ibarabara ubahirizwe kuri bose.
Dodame tuzirose
hoho abanyagihugu bashobora kujyo bashobora kugenda gutebuke cyane kubera umuvuduko w'imodoka ari wacugenda ari muto kubera nta muvuduko bashobora kuhaba abanyagihugu baza baraja kubarabara neza bava no mu isoko bavuye gusuma neza abanyeshuri bakaja kubarabara neza cyane ko banza kurindira imodoka nayo kabanza gupfoza kajya dodame nisho twari dukeneye mbere kuzi imyaka twari twarabisavye ariko sinzi kajyo bizo kurikirana byo twosanga be ugishobye no kujyana no mu ngiro
barakwiye kuraba basi nka police nka babiri nk'umwe hari nk'ubundi ngaha bakadaherekanye duri katuragenda buke bukigeze ngaha anye kugira twese twarinda ayo madodane.
Ikibazo cy'umutekano mu ibarabara kirabwa ahanini n'igipolisi kiwucungera buri munsi mu ntara ya Ngozi. Icyo kibazo kirazwi mu gipolisi. OPCD Edward Mukoko arongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi aremeza ko amasanganya ari menshi cyane mu mabarabara yinjira mu ntara ya Ngozi avuye mu zindi ntara. Iyo ndongozi mu gipolisi ivuga ko ikibazo gihagaze ahanini ku mivuduko minini mu gihe atana bya byuma bipima umuvuduko wakoreshejwe ku miduga bafise. Ikibazo cy'ibyapa n'ibindi bimenyetso bijyana n'amategeko y'ibarabara na cumi ne kirazwi mu gipolisi Ingozi. Komiseri Edward Mukoko avuga ko igipolisi gikorana n'abajejwe intwaro mu gutorera inyishu ibyo bibazo akamenyesha ko bamaze kuvugana muri iyo ntumbero. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Nawe Jean Bosco Ndarurinze urakenuye, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ariko imbere yuko duca duhana gahindukira handi hato tubanze twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza ku kigo nderabuzima ca Rusenda kiri muri teritwari y'Ifizi aha Barundi bahungiye muri ico gihugu baza kwivuriza ngaho bavuga ko bakigwa nabi cane ku murango ku buryo batari bake muri bo bemera kuja kwivuza ijoro kuko ariho haba hari abagwayi bake. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri Kongo yaduteguye ino nkuru.
Uko kwinubira imitangire ya service abagwayi bo mu nkambi bagana i Centre de Santé mu Rusenda bavuga bikaba byarafashe indi ntera ikomeye kuva imbunzi z'Abarundi zigereye mu Rusenda mu mwaka wa 2015 aho iki kigo nderabuzima cyari gisanzwe gifite ubushobozi bwo kuvura abaturage 8,000 ubu gisigaye kivura abaturage basaga 30,000. Zimwe mu mbunzi z'Abarundi Ijwi rya Amerika ryasanze kuri ibi bitaro byo mu Rusenda zitonze umurongo zitegereje kuvugwa zivuga yuko zihabwa serivisi mbi kuko hari igihe zimara umunsi wose zitaravugwa kubera ubwinshi bw'abagwayi baza bagana ibyo bitaro.
Urabona je kibazo mfise hari igihe uza ngaha kwa muganga urembye muri mwihari mbi kabisa ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe ibibazo byanje bimeze uku agaca atangura gutomba kakagutuka agatangura kukubwira nabi cyangwa ugafatwa gafa mu ijoro waza bakakubwira ngo kubera iki waje mu ijoro kubera ko utarindira buce nayo indwara kandi ntisezerana aho ufatiwe ariho utegerezwa nyine kugira kwa muganga. Nibyo bibazo dufise ibyo
ahantu bipfira ngaha turaza gutonda saa moya aho botangira hakiri kare bakaguma uko bataravura abantu mbo bapimye abantu rero nabo bakaguma ngaho tukagenda gutondera imiti nyine bagatanga imiti badashaka nyine bakaduheza imiti idakwiye.
Uretse kuba aba bagwayi bamara umwanya muremure bategereje kuvugwa bashira imbere ikindi kibazo cyo kuba hari igihe bahabwa imiti itajanye n'uburemere bw'indwara baba bafite.
Baratwakira mugabo ariko batwakira nabi bivanye n'indwara yabagutoye nk'ibiri kurasaba nk'imiti nk'indwara bagutoye baguhereza imiti idakwiye.
Gute uvuga ko idakwiye
ngo hari biba bivanye n'indwara baba bamaze gutora bacaga baguhereza izindi imiti zagomba ngo tugenda kurondera imiti kuri farumasi kandi baje kwa muganga ariwe nk'ibinini bimwe usanga hatabihari
hari igihe bagweza transfer yo kuja kwa nundu
imwe bagweza transfer kugenda nayo inundu bivanya n'ingene mirogo gura batakuntu ba atamuntu ba usize mu yarabu sigara arakurabira urugo rumbe cyo bemera kuguma ngaha
mu kwivuza ngaha no kuri turaza ariko ntago ari byiza baraduha barashobora kuguhereza nk'imiti idasayira umwana bahaguhereza nk'agaparasitamol kamwe bakaca bakubara ngo ugacamo kabiri ugaca usanga umwana aguma agendera n'ubuzima bubi njye nshaka ari ukuri baze badusayidiye baduha imiti ikwiye kugira abana bacu ubuzima bwabo bugendere neza nk'uko twari turi mu bururu.
Umuyobozi wa Centre de Sante yo mu Rusenda Ite Lumona Omba Prosper yemeza ko iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi aricyo gituma abagwayi bahabwa service zitanoze kuko hari abagwayi batangira kuza kwisuzumisha amasaha ya saa 11 z'umugoroba kubera kwanga kwirirwa batonze umurongo ariko uyu muganga ntiyemezanywa n'abagwayi bavuga yuko bahabwa imiti mike
ile mimi siwezi kuvuga
aha akaba yagize ati ibyo nge sinabyemera kaito wa centre de santé kubera ko umutera ngungu udufasha mu by'imiti ajye guha imiti ihagije kubera ubwo buryo buri mugwayi yabwa imiti ihagije kuko ubugwayi bwe buba bumeze ariko birashoboka yuko ari abantu batazi imiti ko ari ubugwayi bugwa n'umuti umwe cyangwa ibiri ariko umugwayi wamuha iyo miti akavuga ngo bamuhaye imiti mike ariko biba bingana n'indwara umugwayi aba yabwiye umuganga uyu muyobozi akomeza asobanura ko hari intambwe ishimishije imaze gutegwa kugira ngo hanozwe serivisi nziza ku bagwayi ndore ko mbere yuko imbuzi z'abarundi zigera mu rusenda bari basanganywa abaforomo batanu ariko kuri ubu bakaba bageze ku baforomo 21 abagwayi bakaba basaba ko umubare w'abaforomo wakwiyongera ukava kuri 21 kugira ngo iki kibazo cy'ubwinshi bw'abagwayi bagana i Centre de Santé bahabwe serivisi nziza aho kwirirwa babakangurira kuza kwivuza mu gitondo Nedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda
no konshuti z'abakunzi b'ijwi rya Amerika mirirwa amahoro na hejuru.